Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Mbese mu kiganiro vya Radio Indundi Culture kazema ko twabateguriye zimwe mu ngo nkuru ziyagize. Kuno akabiri ni abarundi bahimba zimwe 63 irangiye urundi buronse intahe yo kwikukira. Marama kuri kandi turagaruka turabaganira ibijanye na bimwe mu bitegwa ndabuka amazi byazanywe mu Burundi mu gihe cy'ubukoloni muri kino gihe bisa nibiriko birasubira inyuma nayo abakoresha mega nkuba ku mugambi mukuru w'intara ya Makamba bari dogera ikagurika muri kino gihe bituma ikogwa byabo bihungabana bagumanyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko hari intambwe iri kwirategwa mwikoreshwa neza cy'umwimbo mu miryango ibitandukanye nuko byahora aho hambere bafite inkuru y'amagara abantu nuko byama buri wa kabiri uyu munsi tukabaganirira ibijyanye n'ubuvuzi mu nkino aya makuru nandi ni mukanya sangwe ikaze
Radio Indundi Culture
nongeye kuba ikaze murano makuru kuri no wa kabiri niho abarundi bahimbaza imyaka 63 irangiye urundi burose intahe yo kwikukira hari kuwa mbere mu kakaro makaba igihumbi kimwe amajyana 962 ibirori bikaba byabereye ku kibuga citiriwe intwari mu gisagara cya Bujumbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagabishije zimwe mu ndongozi zitarangura neza ababanga zijejwe ko zizosezeregwa hari mu birori rero byaranzwe na defile y'abapolisi n'abasirikare gusa mu gihe kare hahora hadefila n'abakozi bo mu bindi bisata ni nkuru tubaza Alice Ndayizeye
Ivyo birori vyuguye ni defile y'igisirikare hamwe n'abapolisi hakaba hadefiye amabata ya 13 y'abasirikare n'amabata ya 6 y'abapolisi izo nzego akaba arizo zonyine kandi za defiye mu gihe hahora hadefira abakozi ba leta n'ibindi bisata bitandukanye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije muri ivyo birori yahamagariye abarundi gukora ibikorwa vy'iterambere kugira birinda gasuzuguro naho yemeza ko bivuna
haza kuba ukwikukiranya kuri haba abanyamwe bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe ubu rero tuje ku TV twiteze imbere tuve mu gasuzuguro iterambere n'urugamba iterambere riravuna
umukuru w'igihugu amagare kandi ndongozi zizewe gutunganiriza abantu ku mwanya ndetse aranagabisha uwo wese yokora ibiciye kubiri n'ivyajejwe ko azobogozwa mu mabanga
hari hivyo twama turiko turanegura ku ndongozi aho usanga afise dosiye akayimarana umwaka mu biro atanakimwe arakora indongozi zamazirindiriye ngo sindabone intumbero icyo bituma tugiye guhindura ingendo tuzohigimanga ku muntu naho azoba yagerwa mu mabanga uyu munsi agacumurejo arataha mu bimenye
ahamagarira kandi abarundi bakironderera umuti w'ibazo hanze y'igihugu kuva avanura niyo ngendo bamenye ko umuti w'ibazo atahandi ushobora kuva atari mu gihugu
umurundi wese iyagize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorego umuti hanze uwo murundi ntaramenya icari cyo kwikukira muvi buzimu mujibuntu mumenye ko igihugu cy'u Burundi cyarikukiye nta kindi gihugu na kimwe cyahishira hamwe na rimwe rizoza kugaba u Burundi ngari wa baba barundi bamenye ko abarundi tuzokwaba dutorera ibibazo byacu umuti turi ngahi Burundi nyene
ivyo birori vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye atwovuga abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi hamwe n'abatambukanye babahoze barongoye igihugu cy'u Burundi bitavye imana abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi na bamwe mu baserukira amashira hamwe yigenga n'amashengero
arakoze Alice Ndayizeye tukivuga makuru ajanye no kwikukira ku Burundi ariko tuyafatiye mu gisata cy'uburimyi bimwe mu bitegwa njabuka amazi byazanywe mu Burundi mu gihe cy'ubukoloni bisa n'ibititaweho muri no myaka ni nk'igitegwa cipampa hamwe muho aririmwa ni nko muri zone Gatumba muri komune Butembuzi ntara ya Bujumbura abari mico gitegwa bavuga ko umwimbu ubandanya ugabanuka ivyagize ingaruka mbi ku miryango bakabona ko leta yoshira ingufu kuri vyo bitegwa kugira ntibizimangane Dodone Nyanzigamiye yakubitiye ngaho mu gatuma dutegurira inkuri kurikira
Ipama ni kime mubitegwa njabuka mazi, chashikanywe n'abakoloni mu Burundi, igitegwa anini kirimwa mu biyaya. Zone Gatumba, ni kame muturere iryo pama ririmwamwo, uyu mutama w'imyaka ya 63 uhuri aho, avuga ko ico gitegwa kitacimbuka nko mu myaka iheze.
Ntibari bimatera, yatanduka, kera bari imbo bakunza rya maremorke, n'imbo y'ico gihe n'uwiki gihe.
Uyuwe yemeza ko kubera umwimbo muke wibonekeza w'ico gitegwa zagize ingaruka mbi ku butunzi bw'imiryango mbere n'igihugu.
Ntabwo musanzwe byaramaze gutinjura utacyitaho byatumye n'umubiri mugatumba majorite yabo ipama niryo ryari ribatunze
kugira ipama risubire kwitabwaho. Abonye Gatumba abona ko leta yashyiramo imitahe hamwe ikaduza igiciro ku kiro ku murimyi.
Kugira ngo kandi Gatumba ndere yijukire irime neza ipama igitegwa njye ukamaze nuko kandi leta yongereshe mu ingufu iduze igiciro n'ingurane rero na nk'umuntu usanzwe bamabidu gakora rimba hari nk'umushobozi wo nabwo kurima ipama yavuze yuko nayo yakomye ko yarabuze n'amafaranga yakoresheje.
Naho biri uko kugira ico gitegwa njye kamazi kibandanye gitezwe imbere. Ubwoko butanu bwavuye mu gihugu cya Mali buguma bugeragezwa n'amakoperative 50 akorera muri ico gisata ku mahegitari 36 ipama ririmwamwo kugira umurimyi ntacike intege. Leta y'u Burundi yaradogeje igiciro ku kiro kikaba gushika ubu cavuye ku mafaranga 600 mu mafaranga y'amarundi gishyirwa ku mafaranga 700 mu mafaranga y'amarundi. Naho barimye bavuga ko ico giciro kikiri gito.
Nayo abakoresha umuyaga nkuba ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba barijogera icikagurika ryawo gibonekeza muri kino gihe. Abanyagihugu bidoga ko bimwe mu bikorwa vyabo bisaba umuyaga nkuba bihungabana bagasaba ko iyo ngorane yotorega umuti. Ni nkuru ya Odino Nkejimana.
Abavuga ko bakogwa ko cyane n'iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba ni bamwe mu bakora imyuga nk'abasudira ibyuma bavuga ko muri iki gihe bisigaye bibateranya n'abakiriya babo kubera batebeje kubasudirira ibyuma baba bahaye.
Umuyaga nkuba uje hariho umuntu tuba twabwiye ati uze kuza umunsi uyu ubitore nk'uko ubishyize agakoresha umuntu atotahura ibintu by'imiyaga nkuba usanga umenga uri kurabeshi umenga ni ibintu by'amanyanga oro bitewe n'iki n'umuyaga nkuba umuyaga nkuba gucika urachika kenshi nkuburana wagiye kuvejo ejo ramaze wamaze umwanya n'ubunyene kuva sayine turaho.
Abandi bakogwa ko n'iryo cikagurika n'abasibigori ku mamashine nabo bavuga ko bahahombera
ingorane zihari n'ivyuma y'agahoba nye kwe ku mucikagurika nkubura bana kata uhari bana sho barundana nkuno munsi wacitse rimwe kuva nka sambire ntwasaba kugaruka anuruhombe mva navye na kuri muntu hambaye
na bamwe mu banye gihugu basyesha nabo nyene baridoga kubera umwanya bamara bamuremure
ashake tukarara ubusa kandi tukaruha yene bana ko kumva nkubu tutarajya bana ko ari ingorane.
Bose basaba ko abajejwe iby'umuyaga nkuba botorera inyishi iyo ngorane y'umuyaga nkuba inasanzwe yibonekeza no mu bindi bice by'intara ya Makamba. Amwe mu masoko yacu muri Regide zo mu manuko bw'igihugu yemeza ko ibyo byavuye kugungabana ko muhora w'umuyaga nkuba mu ntara za Bururi na Makamba ariko akizeza ko ababijejwe bariko bararondera aho yabereye kugira isanugwe.
Odino Nkejimana hagati y'umukuru w'igihugu aremeza ko ukuronka umuyaga nkuba ukwiye kugira harangurwa ibikorwa by'iterambere ari bumwe mu buryo bugaragaza ko igihugu cikukiye koko mu ijambo yarayashikirije abarundi mu gihe hahimbazwa kuruno wa kabiri intayo kwikukira ku Burundi. President Evariste Ndayishimiye akaba yemeza ko ikibazo cy'umuyaga nkuba mu Burundi kiriko kiratorerwa inyishu.
Ntitwabandanya kuba mu gihugu cikukiye kandi gifise ubutunzi kama amakunga kemeye gifisa bene gihugu babakozi ugwaruka gwishi kandi rukerebutse hanyuma ngo tugume twigunze dukenye kandi dushobora gukora ibiduzo ubutunzi na cyane cyane mu gushora mu mahanga ibyo dufise kugira ngo tugure ibyo tudafise. Turizeye ko ako kamo abarundi bose cyane cyane abagwiza tunga bakumvise kuko muri bimwe byahora ari inzitizi zituma tudahingura ngo dushore itunga kama biriko birava mu nzira. Atwavuga cyane cyane uko kibazo cy'umuyaga nkuba kiriko kiratora inzira kuko kuva mu mwaka wa 2020 twavuye ku megawati 47 n'ibice 35 ubu tukaba tugeze ku megawati angana n'ijana 36 n'ibice 29 mu minsi iza tukaba twiteze ko n'izindi ngomero zizaba zamaze kuzura. Iki kikaba kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko turiko turatsimbataze ntayo kwikukira kuko umuyaga nkuba ari nkenegwa cyane mu kurangura imigambi minini minini y'iterambere nko mu kubaka amahinguriro amabarabara y'indarayi gucukura ubutare no kubuhingura n'ibindi
Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayibutse ko aya makuru ya Radio Indundi Culture Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Ruigi baravuga ko hari intambwe iri kwirategwa mu ikoreshwa neza ry'umwimbu mu miryango ibitandukanye nuko ibintu byahoze zifashe mu myaka iheze naho biruko hari bamwe mu bagabo muri iyo ntara bagifise ingeso yo guharika umwe mu buryo butuma umwimbu waronderewe hamwe hagati y'abubakanye udakoreshwa neza mu nzira y'iterambere ry'umuryango n'uko tubibaze Pantalon Nkakarutimana
Nkuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu mu kiyaga cya Kumoso umwimbu wabonetse uyu mwaka naho utabaye myiza ikirenga uriko urakoreshwa mu bikorwa by'iterambere gusumba uko byahoze bamenyesha ko n'ingendo yo guharika yagabanutse benshi bakabamenyesha ko leta yashyizemo ukuboko mu gushyiraho ibihano rubasha by'ihadahu rishika ku 200 ku nkumi cyangwa umusore bagerageje gushinga urugo batanditse mu bitabo ndangamuntu ubu abenshi bakaba ariko baravanura n'iyo ngendo nawe biruko ngo haracyari ingendo iboneka ku bagabo n'abakenyezi bamwe bamwe bakoresha nabi itunga ry'umuryango rigaherera mu bahabara n'akaboregwe ibifatwa mu guhohotera abandi banyamuryango mu by'ubutunzi aha abarongoye abandi baca bafata iya mbere mu kurwanya inyifato nk'uko Cyprien Yuhire umukuru w'umutumba Gatare Gasenyi komine Nyabitsinda y'intara ya Ruigi abyigana amenyesha ko nk'intwaro bafashe inkingo yo guhimiriza na cyane cyane muri iki gihe cy'imbura ngo umwe mbugurishwe abanyamuryango bumvikanye mbere hariho n'umugambi wunguka biyumviriye kuzorangura mu Ruigi Pantalon Nkakarutimana Radio Indundi Culture
arakoze Pantalon Nkakarutimana mukanya cha tubandaniza n'amakuru yacu mu nkuru y'amagara y'abantu
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
inkuru magabano tubashikiriza imisi yose ku munsi wa kabiri uyu munsi tuganira ibijanye n'ubuvuzi mu nkino muganga yanonose ibijanye no kuvura indwara muranduzi zitandukira Japhet Ndayisenga avuga ko kuvura abakinyi mu Burundi bitaratera imbere ivyo bigatuma abakinyi bo mu Burundi bamana amagara make nk'imvune zitandukanye n'umwe twateguriwe na Jotan Iratuzi
Kuvura abakinyi mu Burundi biracari ku rugero ruto cyane nk'uko muganga Japhet Ndayisenga yanonose kuvura indwara muranduzi zitandukira physiotherapeute muri migwi y'Igifaransa bisigura
ibijyanye no kuvura abakinyi mu Burundi biri ku rugero ruri hasi mu gihe twishibikije uburorero bwo mu bindi bihugu muri Amerika mu Faransa usanga barabishyizemo uburyo bukwiye hakaba ariho ibitaro bikomakomeye bifise n'abahinga babinonosoye mu rundi rari itandukaniro nkanze hakarorero murabona nyuhageze abakinyi gusohoka hanze haribonekeza aho usanga baherekejwe n'umuganga adafise ubumenyi muri ivyo bijanye n'inkino
ivyo rero muganga Japhet Ndayisenga avuga ko biheza bikagira ingaruka mbi ku magara y'abakinyi ndetse no kwiterambere ry'inkino
hari ikintu bita processus d'entraînement ntashobora guhambya guko si domaine yiwe icyo bita charge d'entraînement ntashobora guhambya ni ukuvuga uwizi bya sport cyangwa uwagize medicine physique iyo umuentraîneur cyangwa umumenyereza ariko arakurikirana aba athlete cyangwa abanonotsi arashobora kubona ati hajya ahantu umumenyereza agiye kurenza urugero biraza kuzana ingaruka mbi abakinyi bamana imvune nyinshi mu Burundi muzosanga baracitse amatando cyane amatando yabo afise mu cyo bita deshirir ayandi nayo inyama ugasanga zuzu ububabare icyo bita micro lesion hari n'abandi dusanga mu makunyiro yabo nko mu mavi twasanga meniske yaragize ikibazo nk'umubakina inkino z'umupira w'amaboko turasanga amaepole yagize ikibazo cyita arthrose cyangwa dislocation ikindi kibazo kiba gikomeye cyane ni gukontorora ifungurwa abakinyi bafungura imbere y'uko bajya mu nkino bivanye n'ubwoko bw'inkino
kubwira kugira ngo ico gisata co kuvura abakinyi gitere imbere mu Burundi bikuye ko umukinyi yokurikiranwa n'abaganga batandukanye
mu Burundi nuko hoshigwaho ugwego rw'igihugu rukurikirana abakinyi rukaba rurimo abahinga babinonosoye hakama bize medicine physique hakabamo aba nutritioniste abize ibijanye n'ingaburo hakabamo nabo ba generaliste kuko umuntu araguse cyane gose nushaka kuvuga ngo umuntu umwe ngo aje gukurikirana nibi bivyuka usanga ekipe kanaka irikira kurikiranwa na muvyaranje kuri ndamuzi ari mu generaliste ivyo nibishobora gutuma inkino mu Burundi bitera imbere
uyo muganga atanga karorero kabakinyi bitabiriye inkino za Olympique zabereye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka wa 2024 avuga ko basanze bafise indwara zijanye n'imitsi n'amakonyero ivyo vyatumye badatahukana n'umudari numwe
arakoze jotsenera tuzi kongura magara y'abantu yari ya duteguriye ayinanira makuru acyo kuri mugura twateguriye aciye agarukira amakoze mwese mwatiza amatwi nabaje mu hinga bw'ivyuma na Akirine Bizindavyi mugira umugore wa mwiza murakoze
Egid Nahayo.